mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vyo no mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Twitwarageze aho dusaba abigisha ariko ntibabaduha. Yatugira egeregere ko twabivuze hakiri kare ariko kugeza n'ubu tukaba tutara kwigera tubishikaho.
Uyu numwe mu banyeshure bo kwishure riri muri commune Rutovu y'intara ya Bururi gigisha ivy'imyuga n'ubuhinga bugezeho avuga yuko batewe ingorane n'ikibazo cyo kutaronka abigisha. Iyo nkuru hamwe na kamarampaka yo mu gihugu cy'u Burundi ni handi hato mu kanyisase mugume ku maradio yanyu. Ako ndabwire kwanza ko mu gihe kuno wa kane inama ya onujeje amahoro n'umutekano ari hitora integuro y'itegeko rifatira ibihano abategetsi batandatu ba Sudani y'Epfo barigwa kubangamira umugambi w'amahoro perezida Salva Kiir w'ico gihugu yafashe urugendo ya Addis Ababa muri Ethiopia gusaba ko Ethiopia ifasha mu gusaba leta z'umwe za Amerika guhagarika ivyo bihano. Umuvugizi wa perezida Teni yavuze ko Kiir ahava saba umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed Ahmed Ali gukoresha igihagararo ciwe nk'umukuru w'ishyirahamwe gishinze iterambere mu bihugu byo muri ako karere IGAD kugira ngo ivyo bihano bihagarikwe. Ishyirahamwe IGAD niryo ryafashije mu itunganywa ry'ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Sudani y'Epfo hamwe n'imirwi irwanya. Ethiopia ni kimwe mu bihugu bitatu vya Afrika bidafise intebe ntayegayezwa mu nama ya onujeje umutekano. Abagize iyo nama byitezwe ko bemeza ivyo bihano i New York kuri no wa kane mu masaha ari imbere. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita ku bana UNICEF rigabisha ko ibihumbi amajana by'abana bafungura nabi muri Mali bashobora kwicwa n'inzara mu gihe umutekano muri ico gihugu utogaruka. Ishami mpuzamakungu ONU rishikiriza ko ibitero vy'intagondwa n'abicanyi mu buraruko no hagati muri Mali bisongera isibe. UNICEF isigura ko abana barenga umuriyoni bashobora kwicwa n'inzara kubwo kubura ibifungurwa canke ingene babishikirizwa. UNICEF yongera ikavuga ko intambara muri Mali ariyo ya mbere yibagiwe n'amakungu mu gihe bice 80 vy'imiliyoni 37 z'amadolari zisabwa zo gufasha zitaraboneka. Leta Trump yarafata ibindi bihano amashamwe atatu yo muri Irani hamwe n'abanye Irani batandatu yagiriza kuba barakoze ivyaha bikomeye ku burenganzira bwa kiremwa muntu babikorera igihugu ca Irani. Ivyo bihano bifata ubutunzi bw'ayo mashahamwe n'abo bantu buri muri Amerika kandi bikabuza Abanyamerika gukorana ikintu na kimwe n'abo bantu. Amabanki canke abanyamahanga bazofasha abo bantu canke ayo mashahamwe nabo nyene bazoba biteze umutego wo gufatirwa ibihani. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu, Sekretari wa Leta z'Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko leta ya Trump itegekanya guhata ico yise ibihano bikomeye kuri Irani kiretse ico gihugu cemeye gukurikiza amabwirizwa 12 yo kukibuza gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya short waves kuri 19.225 metero 31 na metero 41. Turi kandi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, ikaze inshuti bakunze.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze abagize sentare yubahiriza ibwizwa nshingiro mu gihugu cyo Burundi bategekanya gushikiriza ibiharuro ntabanduka ivyavuye mu matora yo kwemeza canke guhakana ihindurwa ry'ibwizwa nshingiro mu Burundi ku muhingamo w'ukuru no akane mu gihe yo sentare itaragira icishikirije ku birego by'urunani y'amizero y'abarundi rwasaba kwa ayo matora asubirwamo kubera makosa urunani ruvuga yibonekeje muri ayo matora aho amizero y'abarundi bavuga ko bitangaje cyane kubona iyo sentare iza kuvuga ivyavuyemo bataramenyeshwa ico ibirego vyabo babivuga ko hagataho tukivuga kuri ivyo vy'amatora ya kamarampaka mu Burundi hishamwe igitagateka kazi na muntu Human Rights Watch risigura ko rifise ubwoba ko kamarampaka yabaye mu gihugu cy'u Burundi ishobora gukurikirwa n'ubugizi bwa nabi mu karere k'ibiyaga binini iryo shirahamwe ritanga karorero k'uruguka ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bamwe mu bateguye ibwizwa nshingiro n'imigambwe icuditse na leta y'u Burundi basigura ko ayo makenga atahafatiye ibindi kuno nkuru na mugenzi wacu Nairobi Eloge Birikaneza
Aganira n'ijwi rya Amerika Lewis Merge umushakashatsi mukuru muri Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika yaribwiye ko hari ibimenyetso vyerekana ko kamarampaka ishobora gukurikirwa n'amabi mbere n'akarere kakandukirwa
Absolutely. I mean, look, we're in a context where, especially in Burundi, where it's pretty clear that the main...
Nta gukekeranya na cyane cyane mu Burundi inzira zo kwigumiza ku butegetsi zicishwa mu bwizi bwa nabi. Ntitwokwibagira ko Burundi bwigeze kumara imyaka myinshi mu mahoro. Igihe naba mu Burundi nariboneye ubwanje nk'icyabona ingene ibintu byari ko bitumbera inzira nziza. Ariko ingingo ya President Nkurunziza yo kwizigitirira ku kiringo cya gatatu c'impari. Ningene leta yifashe mu kuzimya imyiyerekano ikoresheje ubwicanyi ukunyuruza abantu nubwo nayo nyene iyo myiyerekano yavuyemo ubwizi bwa nabi. Ibyose rero byerekana icyerekezo kibi ubishyize hamwe n'ubugizi bwa nabi buri muri Congo ku rugero twabibonye ko mu myaka myinshi biteye ubwoba aho duhagaze nka Human Rights Watch ni uko iyi ngingo ya CNDD-FDD ishyira mu irinda amasezerano ya Arusha ibi biteye akoba cyane kuko leta n'umugambi uri ku butegetsi ntacyo binona mu gusuzugura amasezerano y'amahoro ahambaye nk'ayo
are so easily disregarding such an important peace agreement.
Ariko Njangwa Gilbert Beko atwarishira hamwe n'Europe Burundi akaba no mubari bagize umugwi ubwo inyanyuro ibwizwa nshingiro asanga ayo makenga atafatiye.
Nta kintu na kimwe gishora kuba na twarabihinyanyuye neza ku buryo ibyo bamwe n'abandi basaba byose nibyo twashizemo. Ubundi byo byo kuvuga ngo kubwirizwa nshingiro gishora gutuma ngo habaho ibintu bibi. Ibyo bibi byoterwa n'abandi. Ngomba kuba hakarurero. Nk'ibintu byashobora gutera ubwoba nuko abahutu abatutsi abatwa mwibwiriza nshingiro rishasha baba batibonamo ibice bari bemeranije mu masezerano ya Arusha 60% by'abahutu 40% by'abatutsi 30% by'abakenyezi nuko abatwa bokongerwa ibyo byose nta kintu na kimwe twakoze ko
maje nabagaruka ku byo leta yagiriza amashyira hamwe mpuzamakungu n'iryakorera ririmo ko iyo bagize amabi yakorwa n'abayigwanya
We have published on killing of state officials, particularly in 2015 when the head of the...
Twaranditse kubwicanyi bw'abategetsi ba leta by'umwihariko mu 2015 aho wabaza twari iperereza yicwa. Turabandanya no muri raporo yacu iheruka tuguma tubwira imigwi igwanya leta kwitandukanya no guhana ubwicanyi. Ariko kandi aya n'amayeri ya leta. Muri byose leta y'u Burundi niyibazwa igisirikare n'igipolisi. CNDD-FDD nayo ijejwe imbonerakure. Kandi kubwacu amabi niho nyango ajyagateka kazi na muntu bikorwa niyo migwi ushobora kuvuga uti Human Rights Watch ntiyandika bihagije ku migwi gwana leta y'u Burundi niyibazwa ibikorwa n'abayikorera nayo mugambo uri ku butegetsi ukabazwa iby'abanywanyi bawo bategerezwa kubibazwa no kubabeza kurusha batavuga rumwe n'ubutegetsi babwirizwa kwereka abagwanya leta ko badahohotera kiremwa muntu ariko gushika uyu munsi bakora igihushane Gabriel banza witonde umukuru w'umugambo wa PDR abona ko leta idahuguza
byabaye mu Burundi harimo ukuboko kw'abantu bamwe bamwe b'abanyamahanga kandi bya bintu byateguwe ku rugero rwo hejuru cyane yereka rimwe rimwe n'ibira gutema kuko tugiye kuraba ibyigeri byacu tuzeti na gatanu basanga n'ubutuke mu gice n'umunani ibyigeri bitana byanyuma kubera umugambi wabo utashobotse n'ubu rero babandanye bakorera ku ruhande rumwe umwumvire yo kubana n'abakozi Burundi kuko ntibyo bari bashakiye Burundi mu gice na gatanu
iyo mvugo ntinyurare yonse ngenda ku mana icegera cy'umukuru w'umugambwe Savanya Frode
Ariko
kuzoe Burundi kinyoma niho Burundi na Burundi zokira leta ibona ko ibishikiriza bitumva akumbigwa abo muri opposition n'abandi yabiza rero mukinzuye mukarita muri opposition kubyo ko wumvikana n'amakuru y'igihugu igihugu cyane yende neza baguma bitoka
Njangwa nawe agaruka kuri kamara mpaka yemejwe kuwa 17 kukweza.
Twindi tubona umurundi yoba yiyumvira gutera ingorane kubera ibyirizo nshingiro bishaka. Bakiri kubarumva itaraja no mu ngiro ahuko borindira rikaja mu ngiro hanyuma bakaraba yuko leta idashobora gushira mu ngiro cyabiye.
Gushika ubu sentare yubahiza ibyirizo nshingiro ari nayo ijeje kwemeza amatora yo yose mu gihugu ntiratangaza ibitigiye ntabanduka vya kamara mpaka. Umugutunganya amatora seni wabuze ko yemejwe ku bice birenga 73 kw'ijana ariko mu ndwi heze runana amizero y'abarundi ari narwo rufise abanywanyi benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi rwitwaye muri iyo sentare rwisaba kwanka ivyavuye muri ayo matora ya kamara mpaka Eloje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Eloje arakoze murumvise ko avuga ko sentare yubahiriza ibwizo nshingiro mu gihugu cy'u Burundi itaratangaza ivyavuye mu matora nivyo ntirabitangaza ariko itegekanya kubitangaza ku muhingamo w'uno wa kane ikindi agarutse ko nuko runana amizero y'abarundi narwo rutaramenyeshwa ibyavuye mu birego yashikirije iyo sentare yubahiriza ibwizo nshingiro mu gihugu cy'u Burundi nino saha ntibarabimenyeshwa bakavuga yuko badatahura ingene batarabimenyeshwa hamyo sentare ikava itangaza ivyavuye muri ayo matora turaza kubabwira uko bizaba byifashe mu makuru yacu yo hanyuma twandanirize mu Burundi ariko ubu mu ntara nduhereye mu ntara ya Bururi neza na neza muri commune ya Rutovu aho abanyeshuri biga imyuga n'ivyerekeye uhinga bwa none bugezeweho bavuga yuko badafise abigisha bakwiriye ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Alain Yves Irankunda
Kuva kino gice ca gatatu kirangiza umwaka 2017 ushira 2018 gitanguye kuri iryo shure gisumbuye gimyuga gikamembe muri komine Rutovu na mwigisha numwe rifise ashobora gutanga ivyigwa vy'imashini nyabwonko ku banyeshure bari mu mwaka wa nyuma numwiheburo kuko bimwe mu vyigwa biza mu kibazo ca leta atavyo bafise mu bumenyi buhagije dutega matwi Alain Denis Irakoze
twe umwiheburo turabufise cyane nk'icambere no herako abigisha ntabadufita kandi egize tiregereje icambere cyoco n'abandi bazoduca imbere kubera iki izigwa twari twateguye kuzokwiga zose ntibabiduhaye nk'uko twabisha egize tiri hafi dushobora kuba banyuma Kaita itize yuko tuzoba bambere nta bumenyi dufise mu mutwe bukwiye wamaze kuha decision ya TJ cyangwa ngiye kuciga ugasanga ahugiye kucigira ntibikunze ugenda wihebuye n'umubabaro myinshi cyane ubwenge je navuga ati ngomanze kongura ubwenge erega naho bavuga ati ntabigisha bahari barashoboye kuronka umyigisha umwe ni kibazo kiri ku banyeshure nabigisha umuntu akora ico yize sinoja gukora ibyo ntize sinomenya kirumvikana
abarego bo kuri iryo shure ry'imyuga gikamembe batangazwa nuko batigeze bahengeshanya gusaba indongozi z'ishure ko abo bigisha borondegwa umwanya ugihari yamara ntibumvigwe Jonathan Nzobambona abanza kutubwira ko hanageze naho bagira yegere yo guhagarika kwiga
Tetwarageze aho dusaba abigisha ariko ntibabaduha. Batugira egere ko twabivuze hakiri kare ariko kugeza n'ubu tukaba tutara kwigera tubishikaho. Twoshobora gusaba ibintu abarongozi b'amashure ntibabidushikireko ariko neza yacu.
Abavyeyi barereye kuri iryo shure bakabona ko ari kutitaho indero y'abana babo biga kuri iryo shure. Sindimwo Aloise umwe muri bo akabona ko aragahombo
twarakumbye na kamara maso none ko tudafise yabigisha none abo bana bo iyo mwuka bazumenya gute umva bikunda imperuka abana bazobibi ibiwerewere ntikubera ntapwenge bazotsa bagasaba tize none cha wumva umwana yirwe kuyisure atahe ntayitige yagize none wumva toka ntibayisigiki kugira ngo abana baronke inyigisho zikwiye erega niwe mwimbi w'umuntu
ubwo bukene bw'abigisha bwiboneke za kuri iryo shure gisumbe gikamembe buremezwa kandi n'ubuyobozi bw'iryo shure Ndereyimana Antoine ni ndongozi y'iryo shure
ni shuri ikenye abigisha hari section ya informatique de gestion ibintu byerekeye by'ubutunzi n'aba informatisien nka budofisi harabaye rotari koko nkuko babivuze kubera nyine ingwane z'abigisha twadukeneye uko banka renforcement bariko baritegura kijya kizato cya leta twagomba no kuri leta ibandanye idufasha byotuma igihugu gitera imbere
mu bugenduzi bw'indero n'inyigisho bemeza kwico kibazo kiri mu mashure y'imyuga yose y'iyo commune ya Rutovu kubera ko kuri iryo shure gisumbuye y'imyuga gikamembe gifati ya mbere Innocent Akiruta Imana arongoye ubwo bugenduzi atanga icizere avuga ati
sagaseshwa no muri turafise ukenya bwabigisha muri ubuyobozi bwacu aho tubona hari byigwa byinshi tariko birigishwa nabigisha babinonosoye muri lise technique communale Kamembe ho hari kibazo gikomeye ni shuri imyuga igeze mu mwaka wa gatatu mugabo gushikisa akafise umwigisha umwe yazwi na leta abandi bose bakaraba kutsa kivi ibyo byinshi byo ntiko birigishwa kugira ngo yongorane ise nkigabanutse turabona ko hamwe twoshobora gushikana nk'abigisha 15 kwico kibazo kishobora kuva mu nzira yabana bige bongurutswa afise umenyi bukwiye kandi mu gihe cyiza kandi bikabavuba kuko n'ubuhombe
tumenyeshe ko zimwe mu zindi ngorane zihanze amashure yose y'imyuga yaho muri commune Rutovu zifatiye ku bukene bw'ibikoresho mu yatari make usanga abanyeshure bacigisha mu migwi hageze ko berekwa kimwe mu kindi mu bigize ibikoresho by'imashini nyagonko nkuko twavyiboneye mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda Iju ya Amerika.
Alaiva Irankunda arakoze tukverero mu gisata c'indero tuvuge ubu naho igisata c'uburimyi aho abarima ikawa ikomoka mu karere ko mu Kayanza nubwo ibiya mbere ku isoko mpuza makungu bavuga yuko batarapfa bakojeje iyo kawa mu kanwa barima umenyesha makuru Iju ya Amerika Fidelite ishatse mu Kayanza aratubandaniriza ino nkuru.
Muri mwebwe y'indaramwe ikawa?
Hano umwe.
Sa?
Ano
nge ndayisasira nkayifumbira nkayikorera kana nkaza nkayanikira mukaje mbona mje sindige anumvirize ngene kawimeze
abo ni bamwe barimye ibikawa bo muri zone mparamirundi commune Busoni mu ntara ya Ngozi niko kaherekaza ubwa mbere mu mwimbi w'ikawa mu Burundi bwose iyi ni ikawa iko basanza ku kazuba neza neza duhagaze ku tonero ry'ikawa ryitwa Kirimba mu Rorankona asanzwe yashorera abarimyi b'ikawa 2000 iryo tonero naho iri mu ntara ya Ngozi bitwagwa mu karere k'ikawa yo mu Kayanza aho ni mu gihe commune Busoni isanzwe ihana urubibe na commune Kabarore yo mu ntara ya Kayanza abarimyi b'ikawa badukikuje urabazwa nuko uretse ko batarayinywa batarigira bakubita ijisho ikawa imaze guhingurwa
ni sawa
mahoro
wowe uramaze kunywa icyayi cy'ikawa
maraduha ko ngo twumve Oya kabisa. Twe turazirima abantu bazijya ntabutumenya. Oya kabisa.
Wewe tubona kukuze. Umadinya kingaho rimikaho?
Umadinya ka 23.
Umyaka 23 rimikaho?
Yego ni mikaho.
Unayishora?
Yego.
Umba ko igitegwa njabukamaze?
Yego.
None nta musi warimwe uranwa ikawa?
Nta numusi no umwe. Naho bayisyera. Sindwa naha honyira ngo mbere n'ukunyene banayisya. Niba bwa ngo barayicuruza ngo gucyo mu mangazini. Nta urayiza nango kwani musome mwumve ikamutera yiwanyu
umva ntani yurabona
eka
turazibona kukumeza
akusha turanikira bikamera gucyo oya gashaka bazijyana
ikiro cikawa yaje guhingurwa kigurwa amafaranga 18,000 z'amarundi naco nyene ntugisanga ariho hose kigurishwa mu kigo kijeje kugenzura ikawa Arfic kiri mu gisagara cha Bujumbura hamwe no mu mazu badindarizamwo ayo bita amalimentation muri mu gifaransa ayo nayo arangwa cyane cyane mu bisagara abari n'ibikawa twaganiriye bamenyesha ko batazi ayo kawa idandarizwa kandi ko nakanoti atako bafise
ari ikintu kugira cyumvirize iva n'ubugi bufise nka 500 baduhemba ngaha anyi yakura mu kajuge ntagura ikawa none oya nibishoboka
ariko rero burya twaranizwe kuko twebwe turarima igitegwa kikaza kijabuka hanze bakavuga ngo kigugwa amafaranga menshi kigatunga bo hanze ariko twegwe tugikora ntitwumve na kanovera kacu
era bukonse aba bari nyibika urwo dupfuye kabisa naba ngo turabari nyibika burya hanze numva ngo umuntu w'umurimye w'ikawa baje kuraba ino mu Burundi nti bavuga ngo naba baratanga era aba mu ngondo murimye w'ikawa mbere twe tubone kamaro ko ari urimi bigori na ikawa Oya kabisa muraraba ahubwo mutuvugira imbere ukungene byogenda.
Abari nyibikawa bonezezwa nuko bokumviriza ivyavuye mu boko yabo.
kwara homje ko kuri mikintu ntumenye tikirajyose umva turimye ibigori turamenya ati birajyose naho twoshora bo dushora turamenya ati birajyose turimye myumbati tukamenya ati iyi myumbati irajyose kingwe irabisha
none ico twosaba twebwe turabarimye abaduserukira bakatuzanira natwe tukaza tugasomako
munane go barimye bikawa Senac murimo wisangi baremeza ko barimye batera gusema icegera c'umukuru w'ugorona ni runyogoto Anselmo ati bagiye gushaka injo yabo hejuru
muri arufike kawigogwa 2018 kabusyeye umurimye yipfuza amavuta ararira n'uguvuga umurimye kugira azaguri kawa y'ibihumbi 2018 biragoye
naho mwokumvikana mwanwe mu mujyo manama ndanze go zikoma komeza leta mukadodwera aba barimye bato badashaka kurenza 2018 n'ukumbura akaboneka asa n'agafuko nakamwe ashaka kugabangana
icyo nzogisaba urunani rw'amakoperative y'abarimye bikawa yagaye rwakira umwimbo w'amatonorero kokoka icyo ni kibazo cyoroshye kandi bujya murankebuye ibyo bavyiza tumenyekanishije ikawa kuva ku yirimo sumufuka umwe naho yo bitoni boye hebane
umwaka uheze ikawa yo mu karere ka Kayanza niyo yabaye yambiri ku soko mpuza makungu byabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2017 mu gisagara ca Boston muri Leta Zunze za Amerika imparamirundi muri komine Busoni mu ntara Ngozi Fidelite Shatse juri ya Amerika
Bamwanye namwe bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tumenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose. Mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Shortwaves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara cyote bakunze aho mutwumva hose murashobora guca ku mirongo itandukanye kugira ngo mutwumve haba ku buhinga bwa none wezi 3 akaburungu radio ya Truvewa akaburungu.com canke kuri Facebook ubu naho tuje mu gihugu cy'u Rwanda aho ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kuri no wa kane cyazindukiye mu bikorwa byo gupfungira abacuruzi batanga imyemeza muhigo bugizi turi kumwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi Asumta Mahoro
Amahoro Diane
bifashe gute ivyico gikorwa
icyo gikorwa cyakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro abashinzwe kwishyuza amafaranga nyine y'igihugu rya Rwanda Revenue Authority barimo kwishyuza abacuruzi badatanga fakture zemewe cyangwa se batanga fakture z'impimbano ubu rero bakaba bazindutse babafungira kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro kivuga ko bagiye bihanangiriza abacuruzi bakabaca amande ariko bikagaragara ko batava ku masoko uyu munsi rero bahisemo kugenda bafungira amaduka yose yagiye agaragarwaho n'ayo makosa
bakaba bafunze angahe muri rusange
batubwiye ko uyu munsi baza gufungira abacuruzi 11 ariko ari igikorwa kizakomeza kuko ayo makosa akorwa ku bacuruzi benshi ayo makosa nyine bakunze kuyakora
hama abacuruzi mwavuganye bagusigura iki nimba mwavuganye
hari uwo twavuganye aravuga ati biratubabaje ndetse bakanagaragaza ko batunguwe batari bazi yuko ayo makuru barafungira bakavuga batenda bari kutubwira bari kubituganiriza bavuze rero ko ari igikorwa cyabatunguye ariko bagiye kugerageza gushakisha amafaranga ndetse y'ibihano barimo gucibwa na Rwanda Revenue ku buryo bahita babyishyura ku buryo bitagombera kumara iminsi 30 kuko ubundi itegeko rivuga ko bafunga iminsi 30 bakavuga bati rero dushobora gufunga hanyuma tukazishyura byihuse tutamaze ukwezi kose dufunze
basigura ko impamvu ayo mafaranga batayatanga ari kubera iki
ntabwo urumva umuntu yakwemera ko yakoze ikosa ntabwo we bemera yuko batatanga n'izo fakture kuko iyo bakubwiye ngo twatunguwe ni uko berekana yuko batigeze babwirwa n'uko mbese barimo gukora amakosa nta mucuruzi wigeze wemera ko yakoze amakosa nicyo kibazo kiriho
urakoze Asumta Kaboyi ubandanye ukurikira ivyo nkuru hama turaza kukongera tuguhamagare utubwire ibindi makuru yacu yo hanyuma
urakoze cyane
kiganiro ni wanyu mu ntara
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Shortwaves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 ngo twumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Ijwi ry'Amerika dusanga bari kora sozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere yuko duhana gahindukira reka tubanze dukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi turabiriko birahavugirwa.
Cha bijya bibi biranuganuka kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
eka sivyo edupingi utangike
ne mupinga mupingi umvira izijwi ry'Amerika irabeshu ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero no munsi inkuru tubaha ko muco ni inkuru imaze igihe ikiracana cana ko kumbuga ngurukana mumenyi ivuga ko ari umupatiri wo mu Rumonge muri mumanuko bw'igihugu cy'u Burundi yoba yaravuze mu gihe ariko arasoma imisa kwa tamasakaramentu azotanga kumbonera kure imbonera kure n'urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi mu gihe mu batoye oya bapfunzwe batorekurwa. Rekumenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika y'Ibujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Patiri Eugene Nimenya arahakana ko atanyigisho zijanye n'ivya politike yigishije mu isengero ni mu gihe kumbuga ngurukana bumenyi hakwiragiye ko yavuze mu misa yari karasoma kuri paruwasi Minago yo mu ntara ya Rumonge kuri uyu w'Imana uheze ko atazosubira gutanga amasakaramentu kugwaruka rw'imbonera kure mu gihe abafunzwe bagirizwa kuba bigishije gutora oya mu matora y'ibwirizwa shingiro batarekuwe. Byongeye bivugwa ko uwo mupatiri yanafashe ingingo yuko igice cy'amashikanwa azotangwa kizoza kirahabwa abo bafunzwe. Nubwo rero biruko Patiri Eugene Nimenya arahakana ko atigeze avuga ibyo bintu ko ari kinyoma kubwiwe nanashima kuguma nabigarukako. Ariko mu makuru ariko araherekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi yatanze ku radio y'abadagi Deutsche Welle aratanga umuco. Ahagira ati ico ni kinyoma kinini cyane barahinduye ubutumwa natanze nariko ndahanura ndabagarukana ku murongo barinjiye mu isengero igihe imisi irikira umugwi mutoyi w'abantu urabuza abakirisu gutanga amashikanwa twategerezwa gufashisha abari mu mabohero. Hama narababwiye ko atari byiza kubuza abakirisu igihe cyo guhimbaza gukora igikorwa cy'umugenzo wa ekerezi kuko byavuye ku butumwa Kristo yaduhanuye bwo kugendera abafunzwe abagwaye n'abandi ko ari umugenzo ekerezi idashobora guheba namba. Twibutse ko muri kino gihe harabafunzwe bo mu runani amizero y'abarundi yatoye oya mu matora y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro aheruka kuri uyu wa 17 uku kwezi kwa gatanu. Ariko uyu mupatiri aratomora neza ko mubo baje kugendera bataraba imigambwe canke ubundi butandukane bw'abantu. Mu butumwa yatanze mu misa yari karasoma akaba yanagiriye ko ahanura abakirisa arongoye kudacanishwamwo n'imigambwe bahurikiyemwo. Nkuko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse kuri iyi nkuru. Duhere kuri uyu avuga ati emwe uyu mupatiri byaramugoye. Uyundi nawe yandika avuga ati ahusanga abo bamurementanirije bafite ico biyotsa. Dusome n'uyu avuga ati je nibaza ahubwo ko uwo muntu yakwiragije amajwi amubeshera ashobora kuba ari mubigishije gutora oya akaba yari katabariza abagenzi we bafunzwe. Tubandanye n'uyu yanditse ati abakozi b'Imana barakwiye gutandukanya ibintu ushaka kuyikorera akayikorera abaja mu bya politike bakayijamo. Akazi karagabuye kuko imigeri ibiri ntitereka nibaza barivanga naho bazibonera ko bareke. Tugarukirize kuri uyu yanditse ati jewe simbona ko yivanze kuko naho yari karakora igikorwa cy'Imana komera wa pati ni guhagararira ibango wahawe. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Hakoze Diane Ndonse ni nukuru weduche dusozerera ikiganiro cacu cuno munsi wanyu mu ntara. Mwakoze mw'incuti mwakunze mwariko muratwumviriza muherereye iganino yakoze Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na engineer Linas yamufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe twari kumwe kuri mikro masaha ari imbere muze kugaruka kutwumviriza nka saa 10 tubafitiye ikiganiro muri isanga aza kuba ari kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igice saa 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igice saa 1 gice naho tuze kubashikiriza amakuru arambuye azo ari kwavuga ku isi na cane cane muri Afrika. Muranigwe rero mubanyu no muvyanyu mongere mugira umunsi mwiza aho muherereye.